Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamirana I Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu Burundi utwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda utwumvira ku FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru website akaburungu radio yacu bewa akaburungu com. Iyo neza twese turi kumwe ni Frederic Mukije atiramije ibiganiro byo kuri isaha ibiganiro tubandanya kubategurira turi ingo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose. Umugambi adeha ivuga kuri uherutse gutangaza kuzoshigikira umunyapolitike Evariste Ndayishimiye ariko ahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku giti cy'umugambi uri ku butegetsi aratera akamo abanyapolitike bose bariko barahiganwa mu Burundi kabasaba kuzokwamiza ku muzirikanyi inyungu z'igihugu n'iz'abarundi.
Wese n'abantu bariko barahiganwa icyo nubasaba wese ategure disikuru zibiri ategure disikuru y'ugutsinda ategure disikuru y'ugutsindwa kugira ngo mu gihe yotsindwa ntiyabiguhababuka abe yabyiteguriye kandi agenda abivuga atunguke.
Iyo ni Alice Nzabukunda umukuru w'umugambwe ADEHA ivuga kuri inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'ibiyaga binini arimwo inkuru y'abarundi b'impunzi bagiraniwe ntugarambusaba ca Uvira basaba gutahukanwa mu Burundi. Inkuru imbohe zishika igihumbi n'amajana atandatu mu Rwanda zarekuwe kubera ikiza cya corona hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu byaranze itariki ya 29 y'ukwezi kwa kane turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko iyi mbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ndiye guha ijambo mugenzi wacu Aloise yayaduteguriye dutangure ku nkuru ivuga ku gihugu cy'u Bushinwa ataka jambo ucumva ko muri iki gihe amakungu ariko arasaba ko ibihugu byo muri Afurika bihererwa imyenda bifitiye amahanga. Abatetsi bo mu bihugu byo muri Afurika bariko barabaza ikintu gihugu cy'u Bushinwa co bakorera muri iki gihe kiza cya corona kigiraniye utunzi bw'ibihugu byabo kandi ico kiza gishobora no gutuma bitakaza ubuzi bushika ku miliyoni 20. Igihugu cy'u Bushinwa gifite imigenderanire ikomeye n'ibihugu byo muri Afurika mu byerekeye ubudandaji kandi n'icyo gihugu cya mbere giha imyenda myinshi ibyo bihugu. Ibanki y'isi yose hamwe n'ikigo mpuzamakungu FMI biramaze gutangaza inkingo zashyizwe mu ngiro buno nyine zo gufasha ibihugu byo muri Afurika zirimo guheba imyenda y'iyo ntara iharurwa mu miliyoni n'imiliyoni y'amadolari. Ibanki y'isi yose hamwe n'ikigo mpuzamakungu byiteze kandi ku igihugu cy'u Bushinwa gisanzwe gikorera muri iyo ntara ifise ubutaka butunze gitanga intererano yacu ariko gushika ubu Ubushinwa ntaco buravuga. Ubushinwa bufise ica gatatu cy'amafaranga y'ingurane yahawe intara ya Afurika. Abantu bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko batibaza ku igihugu cy'u Bushinwa kizohebera ibihugu byo muri Afurika imyenda bigifitiye ngo naho icyo gihugu gikorera cyane muri iyo ntara. Ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise mwanya ni wawe.
Akoze Frederic n'abaduteze amatwi. Igipolisi ku murwa mukuru wa Madagascar Antananarivo kiriko kirasaba abanyagihugu bava mu ngo zabo kwambara udutambara two mu maso two kwikingira kwandura umugera wa corona. Abanyagihugu batabyubahiriza bahanishwa kugira isuku mu gisagara. Iryo tegeko rishasha ryatanguye gukurikizwa ku munsi wa mbere kandi abanyagihugu bafashwe bataryubahiriza basabwa gukubura amabarabara igisagara no gutoragura umwanda. Gushika kuri wa kabiri Madagascar yari imaze kuronka abantu 128 basuzumwe ko barwaye COVID-19 ariko nta n'umwe irahitana kandi 75 baramaze gukira. Muri Uganda abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bavuga ko bariko barabona akarusho mu bitaro mu gihe bariko bararwanya umugera wa corona. Uganda imaze kuronka abanduye corona 79 na 49 bamaze gukira kandi nta urafa. Umushikiranganje jejwe amagara y'abantu Jen Ruth Achenge avuga ko abantu bashasha banduye umugera baje bava mu bindi bihugu. Ihagarikwa ry'imirimo n'urujya n'uruza rw'abantu biteganijwe gushika ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatanu kuza. Umuryango w'Abanyetiyopiya baba mu karere ka Washington DC uri mu kigandaro cy'umubyeyi yishwe n'umugera wa corona muri uku kwezi ahegeje kwibaruka. Uyu mubyeyi ntiyigeze abona n'ikibondo ciwe. Wegne Debele yarafise imbanyi y'amezi umunani igihe yatangura kugaragaza ibimenyetso bya COVID-19 yafuye ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane kandi umwana wiwe ntiyanduye mu gisagara cya Washington DC hamwe no mu micungararo yacyo niho haba abanyetiyopiya benshi muri Amerika ahari abagereranywa n'ibihumbi jana. Amashuri mato mato na yisumbuye atari make muri Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko hagaritse kwigisha hakoreshejwe ubuhinga bwa none inyuma yaho abanyeshuri n'abigisha bashikirije ko ubwo buryo bwo kwigisha udatanga umwimbu mwiza. Amashuri yo mu Leta ya Georgia, Wyoming, Washington DC na Carolina ya Ruguru ari mu yandi yatangaje ko yugaye umwaka wose w'ishure bitewe n'ikiza cya corona. Kwigisha abanyeshuri bari mu mihana yabo biciye ku buhinga ngurukana bumenyi byakozwe igihutihuti abigisha badafise ubumenyi bukwiye bwo gutanga izo nyigisho nk'uko abahinga mu by'inyigisho babishikiriza. Ni mu gihe Perezida Donald Trump ku wa mbere yateye akamo babura amatari barongoye amaleta gutangura kwiyumvira ku kugurura amashuri, ariko ngo nta n'umwe yashigikiye icyo cyifuzo. Umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe ingwara zandukira muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Anthony Fauci, yashikirije kuri wa kabiri ko yiteze ko abandura umugera wa corona baziyongera muri Amerika mu gihe ibice bimwe bimwe by'igihugu biriko birugurura buhoro buhoro imirimo. Fauci yashikirije kandi ko atankeka umugera wa corona uzongera kugaruka ndetse ntuzigera ugenda burundu. Fauci avuga ko mu mpera z'uyu mwaka bizoba bimaze kumenyekana ko urukingo rwa corona ruzoba rwabonetse, ariko kandi ko hazoba hasigaye kumenya ko hazoboneka urukwiye muri Amerika yose no ku isi. Mu ndwi iheze, kaminuza yo mu gisagara cya Oxford mu Bwongereza yaratanguye kugerageza urukingo ku nguge kandi yashikirije ko byatanze umwimbu mwiza cyane mu gihe byugaragara ko rukora incancho zingana amamiliyoni zishobora kuzoja ku isoko mu kwezi kw'icyenda. Hano muri Amerika, Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire na yadi makungu yarashigikiye kuri wa kabiri kandida Joe Biden azohatana na Perezida Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na kumwe. Clinton yatsinzwe na Trump mu matora y'ibihumbi 2016 ari mu bakomeye mu mugambwe wa demokrate ashikirije ko afashe mu mugongo Biden. Akurikiye Perezida Barack Obama yarongoye Amerika imyaka 8 aheruka nawe kugaragaza ko azofata mu mugongo uwo mukandida.
Bakoze Aloise kumakuruje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 20 na zibiri ku Rwanda ni FM 104.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri @ radio yacu @gmail.com.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru mu ntara Afrika cyatanguye mu Rwanda aho gushinja caha gukora by'igihugu bwasabye bakomeje kurekurwa bari bafunguwe mu mahohero hirya no hino kubera icyorezo cya COVID-19 kubahiriza amabwirizwa bahawe. Ni nyuma yaho kuri uyu wa mbere urwo rwego rufunguriye ababwira ku 1,600 bari bafungiwe mu mahohero atandukanye hirya no hino mu gihugu. Ni inkuru ya Asunta Kaboyi umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Icyorezo cya COVID-19 cyatumye inzego nyinshi zihagarika imirimo harimo n'urwego rw'ubucamanza. Ibi byazanye ingaruka zo kongera umubare w'abafungiye muri za kasho hirya no hino mu gihugu, kuko inkiko zidakora ngo zirekure abasanzwe ari abere cyangwa se zikatire abahamwe n'ibyaha. Muri iki gihe abantu babuzwa kwegerana ari benshi kubera icyorezo cya COVID-19, ubushinjacyaha bw'igihugu bwatangiye gahunda yo gufungura bamwe mu bari bafungiye muri kasho za polisi mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abahafungiye. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bwana Nkusi Foste yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mu gihe cyose inzego zizaba zitarakora bazakomeza kugabanya umubare w'abafungirwa muri za kasho kugira ngo babarinde icyorezo cya COVID-19.
Kubera ko n'inkiko ngutaro zikora kubera iki cyorezo cya COVID, kandi abanyarwanda hari abakomeza gukora ibyaha bagafatwa, birumvikana kugira ngo twese cyangwa se twirindike ko habaho kuba abantu bakwanduzanya n'indwara ya COVID n'abantu bari benshi, turitwarika kugira ngo naho abantu tubarekure by'agateganyo kugira ngo ibindi bikomeze bari hanze. Bazakurikiranwa bari hanze ntabwo badushya yabo arangiye.
Ni umwitozo muzakomeza rero mukora, kuko nanone ibyaha birakorwa abantu bagakomeza bagafungwa, namwe muzakomeza mugenda mureba kugira ngo muri za kasho batabamo benshi bakaba bazana iki kibazo cyo kwandura COVID-19.
Reka tunasenge na COVID irangire dukomeze muri iyi myitozo. Ariko iramutse itagaragaza ko wenda n'ingamba za leta zigaragaza ko twakomeza kuguma mu rugo tukabona ko kasho zikomeze, hari abantu bakora ibyaha bari hanze bagafungwa, noneho tukabona ko kasho zikomeza kugira ubucucike, umwitozo wakomeza n'ubundi.
Ubushinjacyaha busobanura ko abarekurwa ari abakekwa gukora ibyaha byoroheje. Iki cyemezo kitareba abakurikiranwa ibyaha by'ubugome birimo iby'ubwicanyi, ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo, gusambanya abana, gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza abantu ndetse n'isubiracyaha. Ubushinjacyaha busobanura ko abari muri ibi byiciro bazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizongera gukorera. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru asobanura ko n'abarekuwe batagomba kwirara, kuko wagaragarwaho n'andi makosa yakongera gufungwa.
Iyo ufunguwe by'agateganyo ntibivuze kubaye umwere, ntibivuze kudakurikiranwa. Aba bose barakurikiranwe n'ubushinjacyaha. Itandukaniro rihari ni uko bakurikiranwe bari hanze. Ndetse muri aba ngaba haramutse agize n'ukora n'ikindi cyaha, ntibivuze ko atakongera ngo akurikiranwe, yakongera agafatwa agafungwa. Rero ahubwo inama nabagira nk'aba ngaba wenda bafungwa by'agateganyo ni uko bakwirinda, bakanitwara neza, bakubahiriza n'ibyo bategetswe. Akenshi ni ukuguma aho bari cyangwa se no kwitaba ubushinjacyaha mu gihe bategetswe, umunsi bategetswe uwo ariwo. Turasaba rero ko ibyo bategetswe cyangwa se ibyo basabwa kubahiriza n'ubushinjacyaha babyubahiriza.
Abarekuwe kuri uyu wa mbere ni 673, baje biyongera ku bandi 182 barekuwe bwa mbere. Ubushinjacyaha bugasobanura ko mu rwego rwo gukomeza kurinda abafungiwe muri za kasho, nta mufungwa wemerewe kugemurirwa cyangwa gusurwa keretse gusa ufite uruhushya rwa muganga rumutegeka kurya indyo yihariye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu gisagara cha Uvira naho muri Congo, bamwe mu banyagihugu b'Abarundi barenga 300 basaba leta ya Congo kubafasha gusubira mu gihugu cy'Urundi, kuko bagiramiwe n'inzara yatewe n'uko imirimo bari basanzwe bakora yahagaze. Nyuma yaho imyuzure isinzikarije isara cya Uvira igahitana abantu barenga 34 mbere igasenyura n'amazu 3,500. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo, umumenyeshamakuru w'Ijwi ya Amerika.
Nsabimana Jean de Dieu azerukira Abarundi bakora imirimo mu gisagara cya Uvira, iwe na bagenzi be babarigwa mu ijana barimo abafundi, abakora mu tubare no mu hoteli, twabasanze ku biro by'umujyi wa Uvira, baje gusaba igihugu cya Congo kubafasha gusubira i Burundi kubera ibibazo bafite byatewe n'imyuzure.
Urabona ko turi abantu dutandukanye, twari dufise n'imirimo itandukanye. Je ubwa mbere ndi umufundi twakora tuba mu karatiye ya Gasenga mu Murongo. Twari sumamwo kandi twaje dufize ibyangombwa bikwiye, twinjira ku mugaragaro tugasohoka ku mugaragaro, no kuvuga nta yindi misiyo yatuzanye mu gihugu cya Congo atari guhiga ubuzima. Aho habereye iki kiza cy'umwuzure rero harabaye ingorane, abantu benshi barapfuye mwarayibonye. Rero no mu Barundi hari Abarundi bene wacu bapfuye abaguwe ko namazu, hama ibintu bimwe birononekara kugeza no munsi. Rero abahora bafise amashanti y'uko bakaba barahagaritse kubera ko atyo bakura ibikoresho n'inzara muri make ciratere. Rero twe turaje inama ati none byogenda gute kugira natwe turonke imfashanyo, turiyandikisha mu badutwara aho tubaho muri Congo. Baranze kutwandika ati twandika umuntu afise imiryango, mwebwe rero genda mutahuke mu Burundi wanyu. Ati kuko hariho n'abakongomani bagomba gutahana mwe bazoce babakira. Ndiko gushika ngaha kuri meri kugira ati bibire meri de la ville bishobotse avugane na leta y'u Burundi barabimwe ne botwakira tuje muri karantene nk'abandi badupime hako twicirwa n'inzara ino urabona ngene tumeze bamwe ntibitufise aho tujyama ntitufise cyo turya.
Ni Mona Salvatore nawe ari muri aba Barundi bari gusaba ubuyobozi bwa Kongo ko bwabafasha gusubira iwabo.
None twebwe twasaba kugira ngo twegere umuryango wacu tugende Burundi hama umuvyeyi w'i Burundi iki kibazo nico tumutuye tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri frontiere hama dushike mu miryango iwacu. Imiryango yacu yibaza ko turiko turakora ubuzi kumbe nta buzi turiko turakora. Urabona nk'ibintu byara imurongwe ibyacu byaratikiye abantu baratikiye nabi wacu hari abantu biwacu bagiye bi Burundi batashoboye kuboneka. Nico gituma rero uhari ukungene imurongwe habaye ntituronka tujyama nuwo bafise ahantu asanzwe apanze mwene inzu avuga ngo nimumpe amahera kumbe ntaharure ko nawe wicaye utari kurakora hama abari begere muri akarere ka murongwe nabantu tubayeho nabi gose turara mu makanevu ntitugira icyo twifuka ntitugira icyo twambara amazi yaraduteye aratera inzu nyinshi zirabomagurika twari dusanzwe dupanzemo.
Kurundi ruhande muri aba Barundi bari kwifuza gusubira iwabo harimo n'abari basanzwe bakorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira bavanye ibintu mu Burundi ariko kuva imipaka ifungiwe kubera ikibazo cya virusi ya corona baguze uburyo basubirayo. Chanel Uwamahoro yarasanzwe acuruza imiti.
Jewe na jenga hari umuntu yaranzanye atuza na tuje kudandaza imiti amaze imiti muri farumasi imiti yazanye icirahera imaze guhera na wacha dutino tubaye tukimubwira yuko twatwawe ntiyabaye kitwishura none ubu dushaka ababyeyi b'u Burundi biwacu badufashe tujabuke iwacu tuve muri iki gihugu kitari ici wacu. Mbayeho nabi ababyeyi nabasize mu Burundi inzi yuko nje guca amafaranga cabarugara.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiki Kifara Kapenda avuga yuko ntabubasha bafite bwo gusubiza aba Barundi wabo umujyi mipaka ifunzwe ariko yasabye aba Barundi bifuza gutaha kwandikira umuyobozi w'intara y'Ikivuyepfo kugira ngo ari uzageza ibyifuzo byabo kuri leta y'u Burundi. Mwomenya yuko mu gihe aba Barundi bari kwifuza gusubira iwabo hari n'abakongomani nabo imipaka yafunzwe bari mu gihugu cy'u Burundi kubera virusi ya corona nabo bifuza gusubira muri Congo. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivuyepfo.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jiga Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Usubire gukurikira mu Burundi aho komite nkuru imugambwe Adele ivuga kuri yakoranye iminsi iheze igaheza igafata inkingo zijanye n'ukuntu abanywanyi uyu mugambwe wo kwifata amatora atekanije mu Burundi mu kwezi kwa gatanu maze igafata inkingo zitari nke zirimwo gushigikira umunyapolitike Evariste Ndayishimiye ariko itoza ku giti cy'umugambwe uri ku butegetsi ku ruhande rw'impamvu zashyizwe mu itangazo iyo komite yasohoye. Ijwi rya Amerika ryabajije Honorable Alice Nzabukunda arongoye umugambwe Adele ivuga kuri izindi mvo zatumye umugambwe wiwe ufata iyo ngingo.
Mu mugambwe Adele imvuga kuri twapfunditse yuko tuzoshyigikira umukandida General Major Evariste ndayishimiye kubera yuko twagendereje tukaraba mu bakandida bose bahari dusanganiwe itwumva yuko tumushyigikira dufatiye ku kungene yigenza muri iki gihe kuva aho yatanguriye kurongora ubwambwe CNDD-FDD umuntu yagerageje kugurura rwose kuganira n'iyindi migambwe akaba ari umuntu cyane nsanzwe nzi ubwiwanje uko ndamuzi ndavutse kuva kera yari umuntu yamara umuntu yugurutse cyane afise umutima wagutse imbere afise umutima wugurutse kugira ngo avugane n'abantu
iyo ngingo mwafashe madame Alice Nzemukunda ntishobora gutuma abantu bibaza ko umugambi wanyu atanga uvu ufise udashobora kuja guhiganwa mu matora
egome icyo kirashoboka kuko gushyigikira umuntu uremera umuntu wese ategereza kumenya hari umugani mu kirundi bavuga ngo indi menya niyo ntinegura nibyo yuko umuntu ashyigikira icyo kibanza umuntu wese iyo ari mu bugambwe aba agikeneye ubwabo na wewe urabanza ugapima ingufu ufise ukaraba yuko zishobora kugushikana mu gihe ubona rero yuko zidashobora kugushikana kwihangira uwihaye ni ngombwa yuko uraba kugira ngo ntizitakare ugafunga uzishyira aho ubona zishobora gushika
mu iki gihe gikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye hariho abanyapolitike benshi cyane cyane n'abahora muri uyu mugambwe ikan n'abandi bose batavuga umwe na leta bavuga ko iki gihe amatora atakwiye kuba kuko hari abantu abarundi benshi barimo abanyapolitike bari hanze y'igihugu aho mwebwe muhavuga ko iki icyo gikorwa murabona ko kizogenda neza kikaba mu mahoro eka n'ibyavuyemo bikizigirwa
uko niyumvira jewe kandi nari narabivuze n'igihe jewe nari natahutse nk'uko mubizi burya abantu bose ntibashobora kuba bari mu gihugu hariyo baba bari hanze ku bushake bwabo n'abandi baba bari hanze ku mvu nyine za politiki urumva rero kugira ngo batahe ndibuka yuko igihe twataha bari batugururiye rwose baravuga bati umuntu wese yipfuza gutaha natahe cyo niyumvira yuko umuntu rero atashoboye gutaha yuba afise imvu zabimuteye
haraheze imyaka itanu mu Burundi habaye amatora ariko ayo matora yaranzwe n'indyane za politiki muri iki gihe murabona ko izo ndyane za politiki zishobora gusubira kwaduka
ko je ndiko ndabiraba gushika ubunye jewe kuva aho ntahiye mu 2017 ni ukuri narabonye yuko imyiteguro y'amatora iri kugenda neza cyane kuko kuva jewe aho ushikiye sinzi ko byari byarabaye na mbere cyangwa ko ariko byari bimeze mbwa kuva aho ushikiye je narabonye yuko hariho ukuntu imigambwe yamwe ihura iminsi igihe mu biringo bitandukanye bagahuzwa ari mu gushyiranaje bw'intwaro yo hagati bagahuzwa na n'ikigo cy'umuhuza bagahuzwa n'inzego zitandukanye ugasanga harabaye imyiteguro myinshi kugira ngo abantu bo mu migambwe bavuge ingorane babona bavuge icyumba cyo gukorwa kugira ngo twitegurire ayo matora
mu kanya gatoya cyane rwose kamwotera abanyapolitike bariko barahiganwa batanguye igikorwa cyo kwiyamamaza nakahe
kabona batera nuko umwe wese yagerageza kwiyamamaza avuga urugambi agomba gukorera abarundi nkagira umuntu aza kwiyamamaza ariko avuga ingorane afise afitanye n'uyundi agenda avuga ati jewe nimwankura mukashikana muri iki kiringo jewe nzobakorera ibi n'ibi n'ibi kugira ngo umunyagihugu wenyine yitorera avuga ati iyi migambi kanakashika yashikirije ndumva ko jewe irashe ari no gushigikira ntibagerageze kujyana bagerageze gukora uko bose arabibyiwe iwe gusa hama babwira abanyagihugu yuko bugumana umutekano munda bakavanga umutima munda ntihagire umuntu bazana ibintu byo gushamirana ndetse bakanaterera kamu abanywanyi babo kugira ngo nibataha batahe bafise amahoro bavuye muri izo mitingi batahe bari mu mahoro bakore ibyo bateza gukora bukeye bitegurira iyindi myayamamazo kugira ngo tuzogere kujya mu matora umuntu wese atekanye kandi bamenye bati umwe agatsinda abandi bazobandanya ubuzima amenye yuko atsinzwe ntagire ikiba kibaye uwutsinze aba ari umurundi mwene wacu azoza dutwarire twese kandi uwutsinze ntaco ashaka gukandagira aho yatsinze nico conyene je numva kandi umuntu wese mu bantu bariko barahiganwa icyo nubasaba umwe wese ategure disikuru zibiri ategure disikuru y'ugutsinda ategure disikuru y'ugutsindwa kugira ngo mu gihe yotsindwa ntiyabiguhababuka abe yabyiteguriye kandi agenda abivuga atuje icyo kintu cyo kuva kuvuga gihambaye kandi adatsinze naho nyine agira umwikoko amenye ko igihugu kibandanya yitegurira yazokurikira
honorable Alice Nzemukunda umukuru mugambwe Adere imvuga kuri murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe ndabakikije cyane
banywanye bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Tubibutse inshuti mwese ko mwe murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya wo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki uyu munsi. Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2014, Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yashyize umukono ku mushinga w'itegeko ryemeje ko kugira abagore benshi bitabujijwe n'ubwo bwose uwo bashakanye yaba atabyemeye. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, Perezida Kenyatta yavuze ko kubana ari icyemezo gifatwa ku bushake n'umugabo n'umugore, babana ari umugore umwe cyangwa se ari benshi. Mu mushinga wa mbere w'itegeko, abagore bari bahawe uburenganzira bwo kuba baburizamo icyifuzo cy'abagabo bakwifuza gushaka abandi bagore, ariko abadepite b'abagabo iyo ngingo bayivanyeho. Mu gihe cyo kujya impaka, umudepite witwa Junet Mohamed yabwiye Inteko ati iyo ushatse umugore w'umunyafurika kazi agomba guhora yiteguye ko azaharikwa hakazi wa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Icyo nakongeraho nuko iryo tegeko ribuza abatarageza ku myaka 18 gushakana nk'abagabo cyangwa abagore. Risaba kandi ko abashakanye bose bagomba kubimenyesha ubutegetsi maze bakandikwa mu gitabo cy'abashakanye. Iryo tegeko ryemerera kandi abagore kwegukana 1/2 cy'umutungo bagezeho mu gihe babana nk'abashakanye.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita Short Waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3, no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tumesema ukunda radio Ijwi rya Amerika bigano twateguriye muri aka kanya bigira kinga. Turashimiye mukubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turabashimira mwe mwese mwadutiza amatwi kandi turabatekamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro umunsi mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cacu. Yabaye isubizo cacu. Mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye. Yaratanze jambo abarundi turiruhutse mugushikiriza. Yeah.
radio ijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu.